ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda, mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze muri aya makuru, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi, umukinnyi wa basketball w'ikirangirire Bismack Biyombo arasura abakuwe mu byabo n'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Ah, le pays doit faire quelque chose pour nous et tout ça.
Ntuzaje turindira ku gihugu kidufasha. Tugomba kwibaza ese natwe ni iki twakimari. Niyo mpamvu nzakomeza kugira inama urubyiruko kugira ngo rurebe uko rwatera imbere. Iyo mbishaka nari gusigara iwanjye muri Amerika.
Yari Bismack Biyombo ufite ubwenegihugu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wakinira ikipe ya Phoenix Suns hano muri Amerika. Izindi ngingo z'ingenzi tubafitiye: Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iranenga u Rwanda ko rwaba rwarohereje ingabo muri Kivu ya ruguru, u Rwanda rurabihakana. Uburusiya bwatangiye gusuzuma ibitekerezo by'Abanyafurika byo kurangiza intambara yo muri Ukraine. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Duhereye mu Bufaransa, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron aramagana yivuye inyuma kudeta yahiritse ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu witorewe n'abaturage muri Niger. Kuri we ni ikibazo gikomeye mu karere ka Sahel. Inkuru tugezweho na Fidel Niyongabo.
Perezida Macron yatangaje ko kudeta muri Niger kiye kubiri n'amategeko kandi iteye ikibazo gikomeye ku banyagihugu n'akarere kose. Macron yasavye kandi ko Perezida Mohamed Bazoum arekugwa bidatevye. Abajejwe gucungira Perezida Bazoum bamupfungiye mu biro vyiwe ku munsi wa gatatu. Benshi mu makungu babona Niger nk'inkinzo ku bitero by'abagwanyi b'abayisilamu mu karere ka Sahel kageramiwe n'umutekano muke. Inteko z'Ubufaransa n'ishyirahamwe ONU zategerejwe kuva mu gihugu kibanyi ca Mali mu myaka mike irangiye. Yamara Ubufaransa buracafise inteko 1,500 muri Niger. Ikugwa ku butegetsi rya Bazoum bishobora gutera ibibazo ku vyerekeye kazoza k'izo nteko. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu ijambo yashikirije ari mu rugendo muri Papouasie Nouvelle Guinée yatangaje ko ibwirizwa nshingiro ritegerezwa gusubira kubahirizwa muri Niger. Yari yemeje ku vyerekeye gushigikira amashirahamwe yo mu karere ko muri Afrika yo mu burengero nka CEDEAO mu mugambi wo guhuza impande zitumvikana muri Niger canke ibihano kubakoze kudeta.
Fidel Niyongabo. Perezida wa Rusiya Vladimir Putin aratangaza ko leta ye isuzuma yitonze ibitekerezo bya bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afrika byo kurangiza intambara yo muri Ukraine. Nanone Fidel Niyongabo.
Ku munsi ugira kabiri w'inama hagati y'Uburusiya n'abategetsi b'umugabane wa Afrika mu gisagara cya St. Petersburg, Perezida Putin yatangaje ko imigambi yo guhuza impande zegwa n'intambara yo muri Ukraine zari ziharijwe n'ivyo avuga ko ari ibihugu vyita ko biteye imbere muri demokrasi. Yavuze ko Afrika muri iki gihe nayo nyene yiteguriye gufasha gutorera inyishu ibibazo biraje ciringa amakungu muri iki gihe. Perezida Putin yatangaje ko igihagararo ca Afrika mu vyerekeye politike n'ubutunzi kiriko kirakomera kurushiriza. Yavuze ko amakungu ategerezwa kuvyemera. Yatanze akarorero k'umugambi wabimwe mu bihugu vyo muri Afrika ku vyerekeye gutorera inyishu kibazo kitoroshe na gato ca Ukraine. Uburusiya buheruka kuva mu masezerano yarekurira Ukraine gushorera ingano n'izindi ntete mu mahanga biciye mu nzira yo mu bihari yirabura. Ivyo vyarateye impungenge bimwe mu bihugu byo muri Afrika. Yamara Perezida Putin yatangaje ko Uburusiya buzokongereza ibifungurwa bigenewe umugabane wa Afrika harimwo guha ako karere ingano n'izindi ntete ku buntu. Putin yavuze ko ashaka gukomeza imigenderanire mu vya gisirikare n'umugabane wa Afrika.
Fidel Niyongabo, mbere yuko tukurekura ratubwira iby'inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye ya dohoriye Repubulika Centrafrika ibihano byo kugura intwaro zimwe na zimwe Repubulika Centrafrika yo yashakaga ko bivaho byose burundu.
Yamara abategetsi ba Centrafrika batangaje ko ibihano igihugu cyabo cyafatiwe byotegerezwa kuvanwaho burundu. Urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rwatangaje ko uko ibintu byifashe muri Centrafrika bibandanya kugeramira amahoro n'umutekano mu karere no mu makungu. Rwarongereje ikiringo cy'ibihano mu vyirwanisho vyafashwe kuva ingwano yadutse muri ico gihugu mu mwaka w'2013 gushika ku itariki 31 y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'2024. Yamara ivyo bihano ntibicerekeye guha ibigwanisho kwigisha cyangwa gufasha no kumenyereza inteko zijeje umutekano muri Central Africa. Iyo ngingo yemejwe n'amajwi 13 mu rwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi, mu gihe Burusiya n'Ubushinwa biterekanye aho bihagaze. Abategetsi ba Central Africa barerekanye ko bababajwe n'ingingo y'ugo rwego, basabye ko ibihano igihugu cyabo cyafatiwe na ONU bivanwaho burundu. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Central Africa, Sylvie Baipo Temont, yatangaje ko ingingo y'ishyirahamwe ONU ari igitutsi ku gihugu ciwe. Siguye ko urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rudatandukanye igihugu ciwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Yavuze ko ingingo urwo rwego rwafashe ari ingingo abanya Central Africa badashobora kwemera. Yashimiye Ubushinwa n'Uburusiya kuba biterekanye aho bihagaze.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mudukurikire no kuri internet kuri waeshatu radio yacu voa.com, kuri Facebook, YouTube, Twitter na Instagram udusanga kuri VOA radio yacu. Mu kanya gato ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iremeza ku Rwanda rugabe ibitero mu ntara ya Kivu ya ruguru, Rwanda rurabihakana. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yadusomeye amatangazo ya guverinoma zombi.
Mu itangazo yari yasohoye kuri uyu wa kane, General Major Ekeng Sylvain uvugira igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FRDC, yavugaga ko igisirikare cy'u Rwanda kiyemeje guteza umutekano muke muri Kivu ya ruguru, cinjiye ku butaka bwa Kongo isata tuza mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, cinjiriye hagati y'imambo ya 13 n'iya 14. Iri tangazo riti abo basirikare bagamije kongerera abandi imbaraga no gukomeza guhungabanya no kuvogera nkano ubusugire bw'igihugu cyacu. Uyu muvugizi w'igisirikare cya Kongo mu itangazo yavuze ko mu kwinjira ku butaka bwa Kongo, abasirikare b'u Rwanda bihaye uburenganzira bwo kwirukana abaturage ba Kongo mu butaka bwabo. General Ekenge kandi yatangaje ko abasirikare b'igihugu cye bashinzwe kurinda imipaka boherejweho ibyo byabereye bagabweho ibitero n'abasirikare b'u Rwanda. Akavuga ko imirwano yakurikiyeho yatumye FRDC isubiza inyuma abasirikare b'u Rwanda bakoze ubushotoranyi butakwihanganirwa bagasubira mu gihugu cyabo. Iryo tangazo ry'umuvugizi wa FRDC risoza rivuga ko icyo gisirikare cyongeye gutanga umugabo haba mu gihugu imbere no ku ruhando mpuzamahanga, kandi ko guhera ubu kigiye kujya gisubiza kivuye inyuma ku bikorwa nk'ibyo, kikanakoresha uburenganzira bwo gukurikirana abagiteye. Mu gusubiza ku byatangajwe na Kongo kuri uyu wa gatanu, igisirikare cy'u Rwanda cyahakanye kugaba ibitero kuri icyo gihugu. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ry'ibika bitarenze bitatu, RDF yavuze ko ibyo nta shingiro bifite kandi biri mu mugambo maze igihe kirekire wo gukwiza impuha n'icengeza amatwara bikorwa n'ubutegetsi bwa Kongo, hagamijwe kwihunza inshingano bwananiwe zo kugarura amahoro n'ituze imbere mu gihugu, ari nako bushyigikira buha intwaro bukanafatanya n'inyeshyamba za FDLR. Igisirikare cy'u Rwanda gisoza itangazo ryacyo kivuga ko ibirego by'ibinyoma gikomeje gushinjwa ndetse no gusubiza ibintu irudubi bishobora kugirwa urwitwazo ku gitero FRDC iteganya kugaba ku butaka bw'u Rwanda ifatanyije n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ijwi rya Amerika yashatse kuvugana n'igisirikare cy'u Rwanda kuri ibi, ariko Brigadier General Ronald Rwivanga uvugira iki gisirikare mu butumwa bugufi kuri telefone atubwira ko ibyo basohoye mu itangazo rigenewe abanyamakuru bihagije. Ibihugu by'u Rwanda na Kongo bisanzwe bishinjanya gushyigikira no gufatikanya n'inyeshyamba zirwanya buri ruhande. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda guha intwaro no kohereza abasirikare bayo kurwana ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Ni ibirego u Rwanda ruhakana, ahubwo narwo rugashinja umuturanyi warwo gushyigikira inyeshyamba za FDLR zirurwanya. Raporo iheruka gushyirwa ahagaragara n'itsinda ry'impuguke za Roni mu kwezi gushize kwa gatandatu yatunze agatoki ibisirikare by'ibi bihugu byombi gushyigikira no gukorana n'inyeshyamba mu ntambara ishyamiranyije umutwe wa M23 n'igisirikare cya Leta ya Kongo FRDC muri Kivu ya ruguru.
Demistocle Mutijima. Abanyekongo bari mu nkambi y'impunzi y'agateganyo ya Nkamira mu karere ka Rubavu, intara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, babangamiwe n'uruhuri rw'ibibazo birimo ubucucike. Gloria Tuyishime yateguye inkuru irambuye.
Kuva mu mpera z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2022, impunzi z'abanyekongo zatangiye guhungira mu Rwanda kubera intambara ishyamiranije umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkambi y'agateganyo ya Nkamira niyo kwikubitiro yakiriza impunzi. kufatanya n'imiryango nterankunga izi munzi zivuga ko zagiye zibona iby'ibanze birimo amazi meza ubwiherero naho kuba gusa kugeza ubu hari imbogamizi zigifite zirimo aho kuryama ibiribwa ubucucike ibibazo bijyanye n'uburezi n'ibindi ubwijwi rya Amerika yasuraga kuri uyu wa gatatu yaganirije bamwe muri izi mpunzi Nyirabihogo Anan umugore dusanze yicaye hanze arimo guhata ibirayi byo kurya we n'umuryango we w'abantu munani avuga ko kuryama bisanzuye kuri bo ari ikibazo
urabona hano turi abantu benshi turacucitse ntamunezero dufite hano tukumva wenda badukuye hano twagira ahantu yenda twakisagagura abana b'abana b'abahungu bakagira aho baherera abakobwa bacu bakagira aho baherera nabo yenda tukabana nabo tubareba ariko bakatinya n'igitsure cy'ababyeyi
Nyiramugisha Antoinette ni umubyeyi twite dusanze ariko takazuba nawe yibaza uko nabyara azabaho we n'umwana we
cya tubana umunane mu nzu wenda bakajya batushira buri muntu mukumbake umutekano kisanzura nyine wanabyaruka abona ukarabira nangu aho wamara ukara ukabona aho isigira tuvuta turasaba ko twakwimuka nk'utya bari kutwimura tukimuka turabyishimiye cyane pe
uretse ikibazo cy'uburyamo uyu mugore yabwije rya Amerika Nyirabihogo Anna yongeye kubwira ijwi rya Amerika ko kubona ibyo kurya ku bana badafite nabyo bitamworohera na gato uretse igihe yabonye umugiraneza umuhuturayi two guhinduranya ibirimo ibishyimbo n'umutsima w'ibigori bahabwa
no kutugaburira neza ni indyo imwe turya dore ibishyimbo baduha nawe urabibona niba bihiye ibishyimbo bisa n'ibimaze igihe hano usanga abana bibananiye buramfite nk'akana akana mfite gaheruka ku ibere ntibakuna akana k'imyaka itandatu ariko koko ikamwe igikoma banywe igikoma dore n'aba ngaho rero nk'akariya ningera ugashakira igikoma kuyabona rero nabyo urumva kubona amafaranga ni ibintu bitugoye cyane
umugabo wa Nyirabihogo n'umusaza w'imyaka 60 umaranye uburwayi bwe butandukanye igihe kinini umugore wasobanura ko kubona ubuvuzi bw'izo ndwara bitaborohera
hano baratuvura bya bindi byangushye ariko yari ibintu urumva nk'igifu arwaye estomac arwaye umwijima arwaye impyiko hari igihe tubona bitashobotse twajya no ku ruhande
uretse kutabona ubuvuzi buhagije ku mugabo wa Nyirabihogo Mukeshimana Esperance umubyeyi w'abana babiri dusanze muri iyi nkambi ya Nkamira nawe nk'umwana w'imyaka 15 ufite uburwayi bw'amaso ntabasha kwiga neza
bavutse bafite amaso nyine adakomeye ubwo iyo bari ku ishuri uwo w'imyaka 15 ni umuhanga ku ishuri ariko akenshi afata mu mutwe ariko kureba ntareba neza
izi munzi z'abanyekongo kandi zisaba ko ireme ry'uburezi kuri bo ryakongerwa
asa naho we atiga neza ndetse akeneye kwiga bihagije
guhera kuwa mbere w'iki cyumweru minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse minema iri kwimura impunzi ziri mu nkambi y'agateganya Nkamira izijyana mu nkambi nini ya Mahama iri mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda nk'uko twabitangarijwe n'umuyobozi w'agateganyo w'iyi nkambi akaba n'umukozi muri minisiteri Rwanyonga David ibi biri mu rwego rwo kugabanya umubare w'impunzi ziyirimo kugira ngo izindi zikomeze kwinjira mu gihugu zibone aho zijya uyu muyobozi avuga ko bimwe mu bibazo birimo iby'amashuri bizakemuka kuko abana bo mu nkambi biga bazatangirana n'abandi mu mwaka w'amashuri uzatangira muri uku kwezi kwa cyenda
mu nkambi ya Mahama hari ibikorwa remezo by'amashuri biri ku rwego rwiza bishimishije bitandukanye no mu nkambi ya Nkamira y'agateganyo koko twifuza ko abana baduhungiyeho bajya ku ishuri mu kwa cyenda ni n'umwe wari munini w'abarimo kugenda kugeza ubu ngubu turimo kwibanda ku miryango irimo abana bafite bari mu myaka y'amashuri
Bwana Rwanyonga yatanze ihumure ku bafite uburwayi bwihariye bo muri iyi nkambi
n'izindi serivisi zitangirwa mu zindi nkambi ziba zisumbuye ugereranyije n'izo mu nkambi z'agateganyo niyo twareba ku rwego rw'ubuzima ubushobozi bw'abaganga cyangwa bw'ibitaro mu nkambi zihoraho buba bwisumbuye ku rwego ugereranyije n'ubuvuzi cyangwa na serivisi cyangwa n'ubushobozi bw'ibitaro biba biri mu nkambi z'agateganyo
Abasaba ubuhungiro bamaze kwimurirwa kugeza ubu bose hamwe n'igihumbi 193 bamaze kwimurirwa mu byiciro bibiri ikindi cyiciro kizajyanwa mu nkambi ya Mahama ku munsi wo kuwa mbere utaha kugeza ubu ku munsi umwe abantu bari hagati ya 48 na 50 nibo binjira mu nkambi y'agateganyo ya Nkamira baza baturutse mu bice bitandukanye birimo Kirorirwe Kibumba n'ahandi Gloria Tuyishime ijwi rya Amerika
Gloria tukishime tukila muri Republika ya Demokrasia ya Kongo hafi ya ho wa tugira giyonguru mchini wa basketball gubge na jihugu ga Kongo Bismarck Miyombo mchini likipe ya Phoenix Suns muri leta zunzu mweza Amerika arasura abakwe mubyabo ni nambara mubresi razuba ga Kongo Ali Asanka Darius.
Akigera ku kibuga cy'indege umukinnyi w'ikipe ya basketball ya Suns of Phoenix Bismarck Biyombo yahise ajya gusura abasore bakora e-sport bari bamurindiriye benshi kuri Kivu International School aho ari kimwe mu bibuga bikomeye bya basket mu gihugu cyose. Mugiye avuganye n'abanyamakuru yamenyesheje ko nibyo yaba atuye muri Amerika urubyiruko rw'igihugu cya Congo cyane cyane rutuye mu burasirazuba mutera gahinda ku ruhande rumwe ariko ko ku rundi ruhande rumutera icyizere.
Ah, le pays doit faire quelque chose pour nous et tout ça, mais à un moment donné on doit commencer à aider.
Tuzaje turindira ku gihugu kidufasha, tugomba kwibaza ese natwe ni iki twakimari. Niyo mpamvu nzakomeza kugira inama urubyiruko kugira ngo rurebe uko rwatera imbere. Iyo mbishaka nari gusigara iwanjye muri Amerika, ariko mfite icyizere ko ruzubaka iki gihugu.
Moi je crois qu'ils feront mieux que nous sommes en train de faire.
Mu kiganiro yagiranye n'uru rubyiruko Bismarck Biyombo yarusabye ubumwe ubwiyunge n'ukwihanganirana mu buryo ari bwo bwose ita ku kibazo cy'amajyambere. Yongeye ko ibintu byose bisaba ubushake kandi ko urubyiruko rutagomba gukurikira intambwe z'abadakunda igihugu.
On continue à faire le nécessaire mais ça c'est pas seulement le travail de la fondation.
Dukomeje gukora ibishoboka byose ariko ntabwo ari Bismarck wabirangiza. Tugomba gushyira ubwenge hamwe tugafasha bene wacu. Gutanga ntabwo ari amafaranga gusa, n'umwanya nawo dushobora kuwutanga.
Vous savez, apporter quelque chose c'est pas seulement apporter l'argent. Deux fois c'est le temps que vous donnez, deux fois c'est l'énergie.
Abakinnyi ba basket batandukanye yahuye nabo bishimiye kubona ko yabasuye. Ntabwo barangije badahamagaye abandi bakuri izindi siporo nk'umupira w'amaguru, volleyball, ibifunsi cyangwa se na karate gukurikiza uru rugero. Ariel Kambare ni umukinnyi muri basketball Cyclone y'Igoma. Inzozi ze ni ukugera muri Amerika aturuka Igoma.
Nta bushobozi tubuze twe nk'urubyiruko rwo mu ntara ya Kivu ya Ruguru, ariko dufite ikibazo cy'imfashanyigisho.
Uru ni uruzinduko rwa kane uyu mukinnyi agize mu myaka icumi hano mu mujyi wa Goma. Bamaze kubaka ibibuga bigera ku icumi bya basketball hirya no hino mu mujyi wa Goma, ibitaro bibiri n'ayandi mazu agera ku icumi yubakiye imiryango igera kuri 36 y'abakuwe mu byabo. Yakurikije urugero rw'undi munyekongo wakinnye muri Amerika, Mutombo Dikembe. Amakuru dukesha abategura gahunda ze, kuri wa gatanu yageze mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo, arasubira i Goma ku wa gatandatu ajya gusura inkambi zitandukanye zirimo abakuwe mu byabo n'ibirwano hagati y'umutwe wa MA-23 n'ingabo za leta FRDC. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mu Burundi, mu mpera z'icyumweru gishize leta yakoranyije inzego zirebwa ni imibereho myiza y'urubyiruko. Inama yari ifite insanganyamatsiko igira iti ejo hazaza heza h'urubyiruko rwo mu Burundi. Ejo hazaza heza hava mu magara meza y'urubyiruko ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Mu kugurura ihwaniro ry'abegwa n'indero hamwe n'amagara y'ugwaruka, umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi Profesori François Habyarimana yasabye abari bayitabye kwibaza inyigisho zibereye zohabwa ugwaruka kugira ntirubandanye rugwa mu kaga gategwa no kutamenya ubuzima ndoragitsina bwabo. Izo nyigisho zoza ziyongera ku ndero yo kuziko abana bahabwa n'izindi nyigisho bakura mu mbuga hwaniro. Yagize ati:
"Ihangiro nyamukuru y'ihwaniro n'uguterera icyo cyose cyotuma indero fatiye ku magara meza no kubaho neza kumiyabaga n'urwaruka iyo bishirizaho kuba nziza, na cyane cyane muri iki gihe urwaruka ruguma rujuragirika hagati y'iterambere ry'isi n'ugutsimbatara ku mico kama kugira habe iterambere rirambye."
Ugwaruka rero rurabura ukuri hagati y'ibyo rusoma ku mbuga hwaniro n'ibyo bigishwa mu mashure. Ababangamiwe cyane na bigeme umushikiranganji w'indero.
Muri uko kucuragirika abambere babigirira ingorane cyane n'imiyabaga n'urwaruka rw'abigeme, kuko amabi menshi azatumberabo. Twovuga nko guhendeshwa utuganuke n'abagabo, uguteshwa ibanga n'ubutorikwa n'abarezi bamwe bamwe b'ibitabanga bagoba izo aragiye n'ibindi.
Uko kutamenya rero kwa makwataye abigeme mukaga bagakoresha imibiri yabo mu kurondera amanota batakoreye. Ibyo navyo biragira ingaruka ku munyeshure n'umwigisha.
Iyo bafashwe barahanwa n'amategeko y'ishure abagenga. Umurezi yabikoze nawe nyene agahanwa n'amategeko y'akazi. Ikintu kibi cyane nuko rimwe na rimwe usanga umurezi yakoze ibara nk'iryo yahanwe ku kazi agashikirizwa ubutungane ariko nabwo ukamwambika izera. Rimwe na rimwe ugasanga banahinduye n'icyaha yakoze kugira byorohe mweza.
Umwigeme rero iyo yahohotewe canke agatwara imbanyi arahahamuka kubera gutungwa gatoke kandi ntatabagwa n'ikibano. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye nawe mu kugurura iryo hwaniro yarashikirije umubabara afise bivuye ko ababyeyi batwawe n'imbuga hwaniro bakibagira indero y'abana.
Icyo bivye nico mbora inyoni guruka yisunze igiti aho usanga mu muryango umukenyezi acuritse umutwe kuri WhatsApp, umugabo ugasanga acuritse umutwe kuri WhatsApp, umwana ugasanga ari kuri Facebook, uwundi ugasanga ari mu vyiwe bakavako baja kuryama ata kintu na kimwe kiramba iterambere ry'urugo bashitseko kuri uwo munsi.
Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ati hari n'abana babesha ababyeyi babo ko hakenewe amakaye y'ibyigwa bitabaho kugira ngo baronke amahera baja gukoresha mu buhumbu. Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ibyo gukora imibonano mpuzabitsina bakiri bato rero ku miyabaga imwe imwe yo mu Burundi sagaseseshwa rumuri. Mu cegeranyo c'umwaka w'2022 cakozwe n'umugambi w'igihugu ukurikirana ibyirondoka rijanye n'amagara meza basenze ibiharuro biteye akoba. Abigeme bari hagati y'imyaka 10 na 14 bagiye gupimisha imbanyi bangana n'392. Muri abo 174 nibo bibarukiye kwa muganga bakibaza ko abasigaye boba barakoroye imbanyi canke bakibarukira mu mihana. Ibyo bigashobora kugira ingaruka mbi kuri abo bigeme mbere bagashobora no kwasiga ubuzima. Mu rugero rwari hagati y'imyaka 15 na 19 baharuye abagera ku 53,477, ariko abibarukiye kwa muganga bakaba bangana n'388,855. Ku bijanye n'inkurikizi z'izo mbanyi, abari hagati ya 6% na 19% barahandurira indwara yo mu kigo, abari hagati ya 19% na 26% nabo bahandurira indwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Imigambi yotuma ibyo biharuro bigabanuka yarashinzwe mu gihugu cyose. Hari amavuriro umugenzi w'ugwaruka yashinzwe aho ugwaruka hagumvirizwa rukigishwa rugahanugwa mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina. Hari n'imigwi ku mashure bigishwa ibijanye n'ubuzima ndoragitsina. N'intonde z'ibyigwa zimwe zimwe harimo inyigisho zo mu mashure zijanye n'ubuzima ndoragitsina. Ariko intambwe imaze gutegwa sinini cane. Umuntu rero yo kwibaza ico bivako mu mugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza Sadike niyo nkuru ati amavuriro mugenzi w'ugwaruka aracari make mu gihugu.
Namavuriro mu byo sanswe akora yongera ko kanuka kabirya ko kwakira neza ugwaruka kugira ngo ugwaruka ruyisunge ruyiture wisanzure ruvuga ibyo rushaka basaba amakuru meza yizigiwe kugira ngo ashobe gufasha amagara yabo. Kibazo nuko yo mavuriro mugenzi w'ugwaruka ntarakwira mu gihugu cyose. Nkubu nababwira yuko mu Burundi turafise nk'amavuriro ashikira hafi 200. Muri ayo ukaje usanga vuriro mugenzi w'ugwaruka turi hafi mu 400. Nuko uvuga hacariho amavuriro yandi menshi atashobora kuba magenzi y'ugwaruka.
Muri uwo mugambi wa leta baremera ko nubwo badahuza ku nyigisho batanga abo mu madini n'abo mu magara y'abantu baruzuzanya. Sadiki niyo nkuru.
Ntidutegereza kuvuga bimwe ariko turuzuzanya. Umwe agakinga kugira ngo abana bashurashure ariko kwa muganga twebwe ni wamaze kugwa mu kaga canke agira ibibazo turamufasha kugira ngo magara yiwe abandanye amera neza canke umuntu abashaka akavuga ati jewe mu mutima namaze kwifuza ibyo bintu baramufasha kugira ngo hari abantu usanga bagorana gose nabo sabo gutabwa kwa muganga tuhari kugira ngo dukingire imigu yose ku buryo amagara yabo ntahungabane.
None mu mashengero ho babona ho kogwiki eraje hanuna nkundu wiga yaserukiye abayisilamu.
Muri byo rero kugira ngo dutere intambwe nini ziboneka dushe niko zoshikako nuko dukuye gushira ingufu hamwe twese ataguhendana ataruko abamwe baza gutega imyereka abandi bamwe ariko bashamye ingufu bandi gashamye ingufu bashaka kuza kuyisambura cyangwa bagira ibihushanyo. Hanyuma ubugira kabiri tumenye neza yuko ikicago kuba carashitse mu gwaruka dufise mu bana dufise carafashe umwanya munini kugira ngo kibe kicarateye intambwe kigeze ku uyu munsi. Zumvikane ko tuteza na tugufata umwanya ukwiye ntituje duvuga ngo mu minsi 2-3 bizabiheze
ariko icitonderwa n'ukubanza bakiga neza umuzi w'ikibazo kugira ngo ntibave bihenda bavura indwara itariyo. Nkundu wiga haruna ati muri Isilamu dushira imbere kwigumya kugwaruka rukirinda ubusambanyi batarubaka kandi kubwiwe ingeso y'urugo ntiyuba kurundi.
Hanyuma hariho ibintu usanga bigezwa mu isi ugwaruka ruvuga ngo ruronke ubwigenge rufata ingingo zabo ibyo otubaze yuko mu ndero y'ikirundi naho turi mu isi tera imbere dutifata cyo kimwe twe turafise imico y'iwacu abana bagomba ko bafatirwa ingingo n'ababyeyi mu gihe batari kubarabarenganya.
Eraje haruna nkundu wiga arashimikira kandi ku ndero y'umwana kuva ari mu mbanyi ya nyina kubwiwe y'umwana yibungenzwe mu rukundo hagati y'abubatse akonswa neza akura ari umwana yuzuye aringaniye muri byose yumvira ababyeyi iyo bamuhanuye ariko kandi haraho umwana akura ari umugumutsi bivuye ko atitawe ho akiri munda n'inyuma yo kuvuka. Mu mashirahamwe akurikiranira neza y'umwana soje paye nabo bari bitabye iryo hwaniro. Ijwi ry'Amerika ryabajije Bizimana Frediyeriti habuze iki kugira ngo urugamba rwo guharanira amagara meza n'ubuzima bwiza mu gwaruka rushike kwihangiro ryuko ata mwana yoba gitwara inda atifuza akiri ku ntebe y'ishure. Nawe yagize ati
icyo tarashikako n'ukuntu twofatanya iriterambere n'inyifato yatwebwe abavyeyi n'abantu bose bakuze kubera yuko ari dufatanya barya abana batwara inda z'indaro ntibazitwazwa nabo bigana 30% bazitwazwa n'abakuzi bo barezi aho simvuze ngo nibajya barimo mugabo mvuze ko namba ari umukomersa namba ari umufonctionnaire nyamenye ko ari umuntu akuze yamuhendeje ico tuntu.
Urundi gwaruka nagwo rugwa mu mutego iyo ruriko ruragerageza kwigana ibyo gwabonye mu mareresi rusanga mu mbuga hwaniro.
Hari amareresi y'ibiterasoni tureyagira naho duciye hose wa mwana ageze mu bigero ariko arasha ariko ararurumba arumva neza iyo arabye nyine abandi bagira ko nawe iyo kwigana kwihangana ni kandi iyo umuntu acihanganye Imana ifise ingene yabiteguye yabo umukobwa yabo umuhungu ararota mu ijoro uri gukabandanya ugenda mugabe yakuye icyo canzo Imana yaciye ni ukuvuga kwa kurota mu ijoro ntikugaruka ni hamwe ucubona umukobwa arebagana umuhungu arebagana aja kurondera umukobwa wanaka umuhungu wanaka kubera iki akanzi Imana yaciye aheje ukazibira.
Bizimana Fredie asaba kugwaruka rutoguma ruharanira uburenganzira bwago muri byose ahubwo hogoshira imbere ibyo rutegerezwa gukora kugira ngo gubahirize imico na mugenzi wago amategeko akubahirizwa.
Ikibano umuryango ubakwa no kubaha amategeko ivyo byotumiza ndariza ndindazo igabanuka navuga nti ushigikire iyo twumvikanye duhere mu muryango duhere ku ishuri no mu ryashengero ryacu mugabo iyo nyabutatu niyahava ni ukuvuga ngo icyo umwana arabye mu muryango bamwisha mu muryango gihure nico ku isengero gihure nico ku ishuri ntituzofata uhashitse.
None ugwaruka rusaba iki kugira inda z'indaro n'inkurikizi zazo zigabanuke. Inamahoro Magigi Neze arongoye urwego rw'igihugu rw'abakorera bushake rwishinze guteza imbere ineza y'ingo n'imiryango ati turakeneye amakuru y'ukuri kandi yizewe.
Ayo makuru rero atomoye kandi yizewe aho dukeneye cyane cyane tuyakeneye kuyakura ku bavyeyi bacu batubwiza ukuri ntibaze baradutinya ko turababo baduha umuco ukwiye nimba ho baharuha umuvyeyi adafise ayo makuru atumirira ugo rwarukuja kuri ayo mavuriro magenzi y'ugwaruka
kandi abana basaba ababyeyi gutahura ko kubwira umwana wiwe ibijanye n'ubuzima ndora gitsina atari kumuroha mu ngeso mbi inamahoro magigi neze
kandi ko ababyeyi ntibumve yuko kubwiza umwana ukuri bivanye n'imyaka
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma umugoroba mwiza